Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Samika zenshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe murano makuru yo kuri igenekero rya gatanu munyonyo umwaka w'2022 ariko bateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Mustaniro wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yarahagaritswe muri ayo mabanga kuri uyu wa gatanu, yagirizwa kwakira nabi abamwitura no guca kubiri n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Mukanya muravyumva mubarongo ya makomine. Kandi mustaniro wa komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi aradomwa kurutoke n'abanyagihugu ko abatoteza mu kubaca hadabu abagiriza ko baragira ibitumwa byabo mu mirima yabo, ariko ngo ntaheza bahe icemeza ko ubarishe ayo mafaranga. Nayo mu kiganiro ku isoko kuri uwa gatandatu tubabwira ku bijanye n'imigenderanire yigaragaza hagati y'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe hagati y'akazi na muntu mu Burundi na leta. Aya n'ayandi ni mukanyi sase kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze tukubaramutsa uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya akaba n'umufasha mu kugerageza kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Uhuru Kenyatta yaragendeye Burundi kuri wa gatanu. Muri urwo rugendo yarabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe arongoye akarere ka Afrika y'ubuseruko muri kino kiringo. Bimwe mu byo baganiriye harimo ko imirwi yose yoshe ibigwanisho hasi bakaja mu biganiro by'amahoro, nayo imirwi y'abanyamahanga igatahukanwa mu bihugu byabo. Inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu.
Umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragiraniye umubonano i Bujumbura n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari umuhuza w'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu kugerageza gutorera umuti ikibazo cy'intambara zimaze imyaka irenga 10 mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Mu itangazo risozera ikiganiro bagiranye bavuganye ingene umutekano wifashe muri kino gihe na cyane cyane mu ntara ya Kivu yo mu buraruko aho ingabo za leta ya Kongo zihanganye n'abagwanyi b'umuhari M23 mu micungararo y'igisagara cya Goma. Iryo tangazo rivuga kandi ko bavuganye aho inzira yo kurondera umuti urama igeze mu ntambara zimaze igihe mu buseruko bwa Kongo. Basaba impande zose zishamiranye gushyira imbere inzira y'amahoro, imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga nayo igatahukanwa mu bihugu baje bavamwo atakirinze gusabwa. Nama y'ibiganiro ikaba itegekanijwe i Nairobi mu gihugu cya Kenya ku itariki 16 z'ukwezi kwa Munyonyo uwo mwaka. Abo bategetsi uko ari babiri barashimiye ibihugu bya Kenya, Uganda n'Uburundi kubona bafashe iya mbere mu kurungika inteko mu gihugu cya Kongo, bagasaba n'ibindi bihugu byo mu karere kubasanga ku kivi. Umubonano wa President Ndayishimiye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya wabaye mu gihe inteko z'u Burundi ziri muri Kongo zariko zirongerezwa n'abasirikare bangana batayon imwe.
Antoine Ndayiragije yahorarongoye commune Kayogoro mu ntara ya Makamba yaraye agaritswe muri ayo mabanga kuva kuri uyu wa gatanu. Mu byo yagirizwa harimo kwakira nabi abamwitura no gukora ibitateguwe n'amamanuzwa jambo ya commune. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko inkuru dukura mu bagize inama mpanuzwa jambo ya commune Kayogoro abivuga, inama yo gukura Antoine Ndayiragije yabaye kuri wa gatanu. Abagize inama mpanuzwa jambo bakaba mu byo bagirijwe uwo yahora arongoye iyo komine harimwo kwakira nabi abarongoye bamwitura, gucererwa mu nama nabo arongoye wenyine aba yateguje, ukwikwega canke kwanka ishyirwa mu ngiro ingingo ziba zafashwe n'inama mpanuzwa jambo, gukora ibikorwa bya komine bitumvikanwe n'inama mpanuzwa jambo, kongera imishahara abakozi bo mu gisata ndangatongo inama mpanuzwa jambo itagishijwe inama, hamwe no kudatanga ikarata ndangamuntu ku baba babyifuza. Inama mpanuzwa jambo ikaba yaciye igena umunyamabanga naiga yezwa wakomine ngo abe ararongora komine Kayogoro mu kiringo cy'imfata kibanza. Antoine Ndayiragije akaba kandi yahora yidogegwa nabo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kwa burabuza ibikorwa byabo kuva rongo iyo komine mu 2020 bakavuga ko yafungishije abatari bake cyane cyane abanwani ba SNL imbere y'uko atogwa muri ayo mabanga. Yari umuhanuzi wa Musanera jejwe iby'intwara n'imibano aho nyene mu Kayogoro igihe yatogwa mu mwaka w'2020 bikaba byarateye imari muri CNDD-FDD kwa komine Kayogoro byari bitegekanijwe ko irongorwa n'umukenyezi
Josephine Jean-Zimana. Urakenuye abanyagihugu bo muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi baragiriza mustanere waho ko abatoteza mu kubanyaga amatongo abandi akabaca amande abanje kubagiriza ko baragira ibitungwa byabo mu mirima yabo, ariko ngo ntaheza ngo abahe ibitanso byerekana ko amafaranga yinjiye mu kigega cya komine. Ninguru tubaza Evelyne Mukenshimana.
Musitanteri Joseph Ndayikeza ni wadomwa kurutoki n'abanyagihugu warongoye kwinginga fata arizo guhohotera bamwe mu batwara. Amakuru dukura muri zone ya Muweza ari nasanzwe avuka yemeza ko uyo mutware yihaye kunyaga imiryango igera kuri 5 abanyaga amahegitari agera kuri 4 nk'uko umwe muri abo banyagihugu yabyiganiye Radio Inzamba agateka kawe.
Imiryango igera kuri 6 iheruka kunyaga amatongo. Iyo miryango niyo ku mutumba wa Gitanagwa Mabuye aho ni Muhweza yegereye ahari amashuri aratabaza ko boreka kunyagwa amatongo yabo.
Abo banyagihugu bavuga kandi ko bamaze iminsi batangishwa amande iyo bafashwe baragira inka mu ndimo zabo muri bino bihe bwatsi bwakenye kubera imvura yatevye kugwa. Ikibababaza abo banyagihugu ngo ni uko badaheza ngo baronswe igitasi cya komine cyerekana ko ayo mande yageze mu kigega cya komine.
Akarorero hari umutama bashyiye mande agera ku 250,000 kibabaje hari itanu kibagwa. Itungwa birashonje imvura yaranse kugwa n'ubwatsi twahinye bwarahetse. Nari nyikihugu bamwe aho abo n'igitungwa cyabo cyokwicwa n'inzara bahitamo kugicuruza bakaragira mu bitoke byabo. Ntitwasaba nk'umusitanteri yokwegera abanyagihugu akagirisha inama agatanga ihumure kuko turi mu magorwa y'inzara bakareka kuguma baduca amande.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwavuye rurondera kuri telefone musitanteri wa komine ya Rutovu Josette Ndayikeza avugwa n'abanyagihugu ariko ntiyashoboye kwitaba.
Mugenzi wacu Evelyne Mukeshimana arakoze. Tumira mate mu kanya amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Inzamba
tuyabandanirize mu bijanye n'impunzi. Umuntu yahungutse ngo afise uburenganzira bwo gusubira guhunga yasanze umutekano wiwe ubangamiwe bishikirizwa n'ishyirahamwe CBDH Vicar ryita agateka k'impunzi muri kano karere. Ni nyuma yaho abarundi bagera kuri 10 bari bahungutse bava mu ikambi y'Induta iri mu gihugu cya Tanzania basubiye guhunga bava i Burundi bakagaruka muri iyo kambi. Igipolisi kikaba giheruka kubafata ku munsi wa 4. Leoporo Sharangabo icegera cy'uburongo iryo shyirahamwe asaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Ni mumwumvirize.
Iyo umuntu yahunze igihugu hanyuma agafata inkingo zo gutaha yashika mu gihugu agasanga ko yumva ko hari umutekano agasanga nta mutekano hari aratishe uburenganzira bwo gushobora gusubira guhunga. Ashobora gusubira guhungira mu gihugu yaje avamwo cyangwa agasubira guhungira mu kindi gihugu. Rero twebwe ntitwumva ukuntu leta ya Tanzania ishobora gufata abantu basubiye guhungira ko ibategeka gusubira mu gihugu cy'u Burundi kandi izi neza ko bahungutse hanyuma bakabona ko atamutekano hari bagafata inyigo gusubira guhunga. Rero turasaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania kurekura abantu bahagaritse bariko barayisaba ubuhungiro bakayo ubuhungiro kudahirahira ngo ibatahukane mu gihugu cy'u Burundi kuko isanzwe wigira. Uretse abo bahungiye muri Tanzania hari n'abandi bariko barahungira mu bindi bihugu bitandukanye hano mu karere. Abarimo abari barahunze bagahunguka abaramwe abatari bigere bahunga. Urumva rero umuntu nzi afata inyigo yo guhunga umuntu nzi afata inyigo y'igihugu nuko abona ko atamutekano. Tugasaba rero kandi amakungu gufasha kugira ngo leta ya Tanzania ntigume yenga amasezerano yasinye kugira ngo abarundi barahe umutekano.
Mu kiganiro ku isoko tuno munsi dushimikira ku migenderanire hagati y'intumwa idasanzwe yaboni ijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi na leta ikiganiro ku isoko mukagishikirizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho aheruka kongegwa ikiringo cy'umwaka, umuhinga wawe akurikirana iby'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, ntaremererwa gukorera ku butaka bw'u Burundi. Ho baharakarusho abasanzwe baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, babona iyo ntumwa idasanzwe yabonye ishobora kuzana mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu. Ibi nivyo tugiye tubayagire muri kino kiganiro ku isoko cyo kwa gatanu mu nyonyo mwaka w'2022 bya Gahungu n'inje nyina ndakibashikirize kaze. Kuguma shinze ijisho iho nyango ry'agateka kazina muntu ribera mu Burundi. Muntu mbere yo kugira hagire igikozwe kugira riranduranwe n'imizi, nico catumye inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ishiraho uwo muhinga. Igihe yamwongera ikiringo c'umwaka mu kwezi guheze, inama ya ONU y'agateka kazina muntu yarasavye ibitari bike Leta y'u Burundi. Nivyo Emile Nibasumba atwiganira.
Mu ngingo yongera ikiringo cy'umwaka intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu mu Burundi, inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu iratera ivyatsi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryibonekeza mu gihugu, idondagura bimwe bimwe nk'ubwicanyi ndengerabutungane, ibugu irengero ry'abanyagihugu, ugupfungira abantu busa, ukubaboreza igufa, kubashurashuza ku nguvu, hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu isaba ko ivyo byose byo hagarara. Muri iyo ngingo yatowe ku wandwi gitugutu, ONU isaba kandi Leta y'u Burundi gushiraho icyuka ciza cyotuma abo mu mashyirahamwe yigenga, abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bo mu mice yose bakora mu mwidegenzo ntangere atawo batera igitsure. ONU igasaba kandi ko abakora mabi harimo abajejwe umutekano n'imbonerakure bohanwa hisunzwe amategeko. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu ihamagarira Leta y'u Burundi kwicarana n'impande zose zegwa n'ingorane ziri mu gihugu kugira ngo hatogwe umuturama. Iyo nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu igasaba kandi Leta y'u Burundi kugurura ibiro byayo kugira ngo isubire gukorera ku butaka bw'u Burundi.
Ku mpungenge ko hamwe Leta y'u Burundi itemeye gukorana n'uwo muhinga wa ONU bituma ataco aheza ngo ashike ko Fortuné Gaëtan Zongo arahumuriza Abarundi.
Pour le moment
kushika ubu twebwe twarabisabye Leta, twibaza ko abategetsi canke Leta y'u Burundi iriko iriga ivyo twayisavye. Twizera yuko izotureka tukagendera u Burundi tukishikira ku rubuga, naho nyene butwi mu rusha nta kizobuza ko dushika ku byo dusabwa gukora.
Kubona Leta yanka gukorana n'umuhinga wa ONU akurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ngo biragaragaza ko iyo Leta itarabavanura n'ingendo yo gutoteza uwo wese batavuga rumwe canke uwo yikeka ko batavuga rumwe. Bivugwa n'umushingwa manza Lambert Nigarura asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu.
Kubona Leta y'u Burundi ibandanya guhakana yivuye inyuma gukorana n'umuhinga wa ONU ku by'agateka ka muntu ni ikimenyetso kigaragaza yuko Leta y'u Burundi ifite icyo yiyotse. Ni ukwemanga ko uko gutoteza kiremwa muntu byagirizwa Leta y'u Burundi ari byo by'ukuri, kuko ntibyo kumvikana ingene yuko u Burundi bwo vuga yuko atavyo byahabikorwa bukongera bugahakana yuko haza intumwa ya ONU haza umuhinga wa ONU kuvyirabira. Ni n'ikimenyetso kandi kigaragaza yuko Leta y'u Burundi atagushaka atana umugambi ifise uguhagarika ivyo bintu. Ingaruka rero zibaho abarundi bari barahunze bari bifuza gutaha bamabumva abategetsi b'u Burundi bavuga yuko byose byerade amahoro n'umutekano, ivyo ntibiheza ngo bibahumurize, bigatuma rero umurindi w'abataha ugabanuka mbere bakagira n'ubwoba kuko bataba bazi kizobashikira mu gihe botaha. Icyo abategetsi b'u Burundi bategezwa kumenya nuko nk'uko mu Kirundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye, nuko igihugu comenya yuko kitari zinga girebanga. U Burundi ni igihugu kigize ishyirahamwe mpuzamakungu, ni igihugu kimwe mu byashyize igikumu ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka ka muntu. Muri ayo masezerano kikemanga yuko hari hagahazi hariho ibivugwa cemera yuko imugwi canke abahinga ba ONU bahashika bakaraba kugira ngo batange intererano kuvyokugwa kuvyohinyanyugwa mbere kugira ngo nabakore ivyaha baheze bakurikirana ntibikwiye rero ko abategetsi birirwa barasemerera bavuga amajambo yukuvuga yuko byose bigenda neza yuko amahoro n'umutekano kuko guhamagaye abantu gutaha ugaheza ukanka yuko abahinga bigenga baza kuraba ku byagateka ka muntu byubahirijwe harimo kwivuguruza kunini
kuva uwo muhinga wa ONU asubiriye uwundi mugwi nawo nyene warujejwe batohoza ku Burundi nta kirahinduka mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mwizero wari watanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko ubutegetsi bugiye kuvavanura n'ingendo yo guhonyanga agateka kazi na muntu gushika uno munsi biracari mu majambo gusa aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko c'uno munsi vya gahungu ariko ndakibashikiriza kama ndabikibanuye naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko
ubu naho n'umwanya wo gukurikira amakuru makuru yashikirijwe n'ibinyamakuru muri nondwe turangije byashikirizwa na Eddie Claude Ninahazwa
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kazo y'inshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwe tuyatangurire kumenyesha makuru SOS Media cyandika ku munyeshure yakubiswe amenwa ijisho n'umuyobozi w'ishure yigako uwo munyeshure azwi ku izina rya Alain Frank Nigaba afise imyaka 15 akaba yiga mu mwaka w'icyenda ku ishure shingiro rya Maramvya mu ntara ya Bujumbura mu gikorwa yarimwo cyo gukubita abanyeshure batarose amanota 50% mu bibazo byo kwitegurira ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye icyo gihe hari kwigerekezo rya 15 ukwezi kw'icyenda uno mwaka aho umuyobozi Jean-Marie Bigirimana yakubita asanga kubise mu jisho ry'ububafu uwo munyeshure rica rirameneka kwa SOS Media ngo abagenzi bigana n'uwo mwana bavuze ko uwo mwana yaciye ajanwa kwa muganga inyuma y'ibipimo bya muganga basanze ijisho ritagikira bahitamwo kurikurayo umuyobozi yaciye ajanwa gupfungirwa mu gashoka komine Kabezi muri yo ntara nyene ya Bujumbura ikibonekeza ngo nuko umuryango w'uwo muyobozi uriko ugira iterabwoba kugira ngo havugwe ko cyabaye igisida kugira ngo arekugwe tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ko babura amatari bavuga ko hari ibinyobwa bikogwa n'amahinguriro birimo ubumara bubangamiye abanyagihugu barongoye mu nama bagiranye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ubudandaji hamwe n'inzego n'amashirahamwe yegwa n'ibijanye n'ubudandaji hari kwigenekerezo rya 2022 mu kwezi kw'icumi guheze babura amatari ntibigeze banyegeza amakenga bafise ku mabi ategwa n'ibinyobwa bikogwa mu mahinguriro bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu baravuga ko hari ho n'abapfa abatakirangura amabanga y'abubatse kubera ivyo binyobwa ingo zisambuka abantu bavyimba amaguru abari munsi y'imyaka 30 ugasanga tatu guvu bakigira kandi aribo bari bageze gukora Colonel Remy Cishahayo arongo intara ya Kayanza avuga ko bibabaje kubona abantu bicwa n'ivyo binyobwa ibiziga bigatogwa mu miserege no mu migende ivyo abihuriza ko na Jimmy Hatungimana arongo igisagara cha Bujumbura icyo yongera ko ngo namakenga afise ku binyobwa byinjira ku bwinshi bivuye mu gihugu cya Tanzania aribaza ko koko nimba bikurikije amategeko canke hoho nimba ikigo BBN kijeje gucungera ko ivyo bidandazwa byujujwe ibyangombwa gikora akazi kacyo neza bamwe muri babura amatari basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji kugira amatohoza yimbitse kugira bamenye umwimbo w'isukari ya sosumo ugenewe gukoreshwa mu ihingurwa ry'ibinyobwa kuri buri kimwe cyose itororganizo ry'amakuru naryo ABP Info kyandika kumubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yahaye intumwa y'igisata cha ONU kijejwe impunzi HCR kwigenekerezo rya kabiri za kuno kwezi. Umubonano washimikiye cyane cyane ku bibazo by'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, ikibazo cy'indero kijanye n'uko abana batakironswa, ibibazo bisozera ibice by'amashure cyaravuzwe. Umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yavuze ati ndugure twa mugina igihugu cha Tanzania carahinduye ibintu mu byerekeye indero kuko gishaka ko abanyeshuri b'impunzi biga bakurikije programa z'igihugu cha Tanzania. Ibyo byogora abana basanzwe biga bakurikije iyindi programme ndugaye twa mugina. Kuri ivyo umupasoni Kelly Clement icegera cy'urongoye HCR i Geneve yavuze ko agiye kubandanya avugana n'igihugu cha Tanzania kugira ngo gihagarike iyo ngingo. Muri iyo nama umushikiranganje wa mbere yaragirije impunzi z'abakongomani bari mu Yinga no mu Cankuzo ko barenga ku mategeko araba impunzi mu kuja mu gihugu cabo bakongera bakagaruka. Nayo kubijanye n'ingwano iriko ibera i Kongo, HCR ngo iriteguriye ko abanyekongo bagiye guhunga ari benshi, ivyo navyo ico gisata ngo kikaba kibikurikiranira hafi. A rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri ndwi Edi Claude Ninazwe na bashikirije zabifurije kuranirwa mugire weekend nziza nahuta.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Naho rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye, nshimire mwebwe mwese mwayateze yompi. Bagenzi banje bayateguye ndabashimiye, Arisa Kimana nayabashikirije nkabandi basezeye naho ubutaha.